Ndashimiye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu, ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diane Ninahazwe. Inyuma y'irikwa ry'ubutegetsi bwa Bashar al-Assad yari amaze imyaka ategeka Siriya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntikura ijisho kuri ico gihugu kwera inyungu zayo mu burasirazuba bwo hagati. Abahinga bavuga ikinone kuri kazoza ka Siriya.
Ahubwo igiye mu bihe bibi byo gushwanyuka, cyane cyane nk'uko byagenze muri Libya, buriya harimo imitwe myinshi, hari abarwanira impinduka, hari abarwanira ibya kiyisilamu, hari imitwe y'iterabwoba ifite nayo uduci kontorora aho ngaho muri Siriya yifatiye.
Uyu ni Professeur Paul Kananura, umuhinga mu bya politiki n'umutekano mpuzamakungu. Iyi nkuru turayigaruka ko muri make kandi ishami ry'umwe bwa Buraya ryarayongereje mu kiringo cy'undi mwaka ibihano ryafatiye abategetsi ba Kongo, na vyo nyene twabiteguye. Ido nido yavyo ni mukanyi sase musa. Nongere ndabahi ikaze nchuti wa kunzi wiju ya Amerika. Makuru ya chutu ya here mkare kivi ya gabini vya Afrika. Ishamu jumu rikiangu mwe bukabura ya gyare yongereje mkiringo chundi mga haka umwe. Ibi hanugere gyara fati ya bategetsi ba Republika Demokarasi ya Kongo. Ibindi na mgezo wa chufu Fideni Yongabo.
Inama nkuru y'ishyirahamwe ry'umuryango w'Uburaya kuri uyu wa mbere yarongereje mu kiringo cy'uyundi mwaka ibihano yafatiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushika ku itariki 12 y'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2025. Ivyo bihano vyerekeye abantu 23 hamwe n'ishyirahamwe rimwe kubera bahonyanza agateka ka muntu bivanze mu matora kandi bafite uruhara mu ntambara ibandanya mu gihugu. Amatungo yabegwa n'ivyo bihano azohagarikwa kandi ntibazoshobora kugira ingendo mu bihugu bigize iryo shyirahamwe. Ishyirahamwe ry'umuryango w'Uburaya ryatangaje ko rizobandanya gukurikirana uko ibintu bizotera bigenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rishobora guhindura abari ku rutonde rw'ivyo bihano bivuye ku kugena ibintu bizoba byifashe mu gihugu.
Fideni Yongabo, urakoze. Tuve muri Kongo tuja muri Israel, ahigi sirikare chito gihugu tatangaje ko ingabo zacu zine zaguye mu ngwano yabere mu manuko Gariban. Fidel, turacari kumwe.
Itangazo ry'igisirikare cya Israel ivuga ko abo basirikare bose bava mu ikambi imwe, yamara ryavuze ku buryo butomo igihe n'uburyo bishwe. Abo basirikare bishwe hafi y'indwi zibiri inyuma yuko Israel n'umugwi Hezbollah ukorera muri Liban bitanguye gushyira mu ngira amasezerano yo guhagarika ingwano. Amasezerano asaba impande zombi kuva mu manuko bwa Libani. Yaragabanije ingwano ya mara ntiyahagaritse ubwicanyi n'uruhagarara muri ako karere. Amasezerano yo guhagarika ingwano yahaye uburenganzira inteko za Israel bwo gushimikira ku ntara ya Gaza abategetsi bajejwe amagara y'abantu baho. Kuri uyu wa mbere batangaje ko ibitero by'indege z'ingwano za Israel byishe abantu batari munsi ya 6. Abategetsi ba Israel kuri uyu wa mbere batangaje ko indege yo mu bwoko bwa drone ibonwa ko yari iturutse muri Yemen yasambuye inyubakwa ibamwe abasivili mu gisagara cha Yavne kiri hagati muri Israel. Abahuti bakorera muri Yemen barakoze ibitero bitari bike kuri Israel mu kiringo cy'umwaka urangiye. Bavuga ko bakora ivyo bitero mu ntumbero yo kwifatanya n'abanyapalestina mu ntara ya Gaza.
Fidel, tukiye ku makuru yerekeye ingwano, igisirikare cha Ukraine kivuga ko caraye kirashe drone 18 cemeza ko ingabo z'Uburusiya zakoresheje mu kugaba ibitero mu cagucagu bwejo kuwa mbere. Fidel aracahari.
Igisirikare kigwanira mu kirere cha Ukraine kuri uyu wa mbere catangaje ko casambuye izo drone zikiri mu kirere cyo mu ntara za Chernihiv, Dnipropetrovsk, Khmelnytsky, Odessa, Poltava, Rivne, Sami, Ternopil na Vinnytsia. Nta makuru yerekeye abasize ubuzima canke abakomeretse yatangajwe. Isirikare kigwanira mu kirere cya Ukraine catangaje kandi ko casambuye misile zibiri z'Uburusiya. Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'Uburusiya bwatangaje ko ibikoho vyabwo birasa indege z'ingwano misile na drone byasambuye drone 13 za Ukraine. Nyinshi muri izo drone zasamburiwe hafi y'urubibi hagati y'Uburusiya na Ukraine mu ntara za Belgorod na Rostov z'Uburusiya. Zibiri muri izo drone zasamburiwe mu kirere cy'igisagara cya Astrakhan kiri ku butaka bw'Uburusiya hafi y'ibirometero 200 uvuye ku rubibi hagati ya abgo na Ukraine.
Hejuru ya Amerika turacabandanya n'amakuru agezweho igihe no kwisi president wa France Emmanuel Macron yasabye ko haba inama n'abanyepolitiki batandukanye kugira ngo batunganirize hamwe imigambi ya leta nshasha ni mugihe hari uruhagarara rwa politiki rwatewe n'ikomborwa ry'umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Michel Barnier Fidel Niyongabo.
Umuyobozi w'umugambwe Reve Marine Tondelier yabitangaje inyuma yo kwabonanye na president Emmanuel Macron mu biro vyiwe inyuma y'amatora y'abashinga amateka yabaye imbere y'igihe vyafashe president Macron hafi y'amezi abiri kugira agene Michel Barnier mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere. Michel Barnier yakuwe mu mabanga yiwe mu itora ryatunganijwe mu ntumbero yo kumwambura icyizere yabaye mu ndwi iheze. Nta matora ategekanijwe kuba imbere y'ikiriza. Nisho gituma President Macron yasavye ko haba inama y'abanyapolitiki batandukanye kugira baganire uburyo bwo bahuza muri leta nshasha. Muri iki gihe President Macron aramaze kubonana n'abayobozi b'imigambi itandukanye umwe wese ukwiwe. Mu ndwi irangiye President Macron yaratangaje ko ategekanya kurangiza ikiringo ciwe kizorangira mu mwaka w'2027. Yavuze ko azofata ingingo z'akamaro mu mezi 30 asigaranye kandi ko azogena umushikiranganje wa mbere mu misi iri imbere.
Juge Amerika aya makuru yose muje kumva nandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya ni mukare kibyaga binini vya Afrika. Amakuru mu karere kibaga binini vya Afrika tuyahera mu Rwanda. Sentare ya gisirikare y'ico gihugu yarayiciriye umunyororo wo guhera yo Sergeant Minani Gervais no kunyagwa impeta za gisirikare. Uyu yagirizwe ivyaha bitatu birimo n'ico kwica ku bushake ni nyuma yaho uyu musirikare mu ngabo z'u Rwanda yishe arashe abasivile batanu mu karere ka Nyamasheke mu kwezi gweze kwa 11. Temistocle Mutijima yarayakurikiranye uru rubanza aratubwira ibindi.
Ni urubanza rwasomewe ku Karubanda mu kagari ka Rusharara ikarambi ya Nyamasheke mu nkengero z'ishyamba rya Nyungwe ari naho icyaha cyakorewe. Ni naho rwaherukaga kuburanishirizwa kwa kabiri w'icyumweru gishize. Byabonekaga ko abaturage baje gukurikirana urubanza ari benshi. Inteko y'abacamanza bakuriwe na Lieutenant Colonel Inosaka Igire yageze ahasomewe urubanza ahagana isaa 8 zishyira isaa 9 z'igicamunsi. Mu gusoma urubanza, inteko iburanisha yavuze ko ibyaha byo kwica ku bushake, gukoresha intwaro bidategetswe n'umukuru, kwiba, kwangiza no kuzimiza igikoresho cya gisirikare Sergeant Minani w'imyaka 39 aregwa bigize impurirane mboneza mugambi kandi bimuhama maze imuhanisha igihano cyo gufungwa burundu. Ubwo yaburanaga kuwa kabiri w'icyumweru gishize, Sergeant Minani yemeye ibyaha byose ashinjwa anabisabira imbabazi ndetse asaba kugabanyirizwa ibihano. Uyu musirikare yari yavuze ko ibyo byaha yabikoreshejwe n'uburakari nyuma yo gusuzugurwa, gukubitwa no gutukwa n'abo baturage barimo na nyirakabari yanyweragamo ari naho yarasiye aba basivili batanu mu gicuku cy'itariki ya 16 y'ukwezi gushize kwa 11. Icyakora irigabanyirizwa ntaryo inteko iburanisha yamuhaye. Yavuze ko ibyo biturutse ku kuba ibyo uyu musirikare yakoze bigize icyaha cy'ubugome ndengakamere aho yisharasha abantu batanu kandi yabigambiriye. Ibyo bigaturuka ku kuba yaravuye mu kabari aho yari yakimbiraniye n'abaturage agasubira mu kigo cya gisirikare kwiba imbunda n'amasasu akagaruka mu kabari yari yanywereyemo maze akica bahasanze. N'impfu zaturutse ku ntonganya zivuye ku kutishyura inzoga ebyiri z'amafaranga 1,600. Uyu musirikare mu ngabo z'u Rwanda yaramaze kunywera mu kabari kuwitwa Nkundamahoro Jean d'Amour. Uyu musirikare yaburanaga atunganiwe nyuma y'aho umunyamategeko Muligande Jean Claude wamwunganiraga yivanye mu rubanza. Uyu munyamategeko yavuze ko kuva yahabwa uru rubanza atabashije kuvugana n'umukiriya we kuko yamubwiraga ko afite ikibazo cyo mu mutwe. Nyamara inteko iburanisha yavuze ko Sergeant Minani yasuzumwe n'abaganga bagasanga adafite icyo kibazo, bityo ibyo bibonwa nk'amayeri yo gutinza urubanza. Ubwo urubanza rwasomwaga, Sergeant Minani Gervais wabonekaga mu maso nk'ufite intege nke z'umubiri, yanyuzagamo akicara ubundi agahaguruka. Nubwo uyu musirikare yahanishijwe igihano gisumba ibindi mu mategeko y'u Rwanda, ku miryango y'ababuze ababo haracyari akangononwa. Ako karaturuka ku kuba nta mpozamarira z'ababo bishwe urukiko rwategetse ko zatangwa.
Nacyusi rwamagana nje kumva urubanza kuko mvukana ko nirwamagana. Reka nje kumva urubanza rw'imiryango yacu bapfuye. Njyewe kubona iza sahizi numvishe imikirize atari myiza kubera iki? Ntibavuze impozamarira bafite imiryango agomba gukorera igihugu
imikirize y'uru yubanda ntabwo tuyakiriye neza kubera ko nk'abacamanze ntabwo batweretse indishyi z'akababaro ntabwo batweretse impuzamarira kandi koko abantu niba barangirijwe bakicwa kandi bakicwa n'umuntu ufite imbunda niba yarakoreye leta yagombaga gutanga indishyi z'akababaro ndetse leta niba izatanga indishyi z'akababaro bagombaga kugenda babivugira ahangaha
aba bagasaba ko leta yagira ikimarira imiryango yasizwe na banyakwigendera
abo banyakwigendera basize imfubyi urabona harimo abafite abana babiri batatu bane gutyo bari bakiri batoya ubwo twasaba ko leta yaze igakwiza imfubyi maze rero ikaba yaziha impozamarira
nk'abo bagabo bari bafite abadamu ndetse n'abana nta bundi bufasha bundi bw'abadamu basigaye n'abana babo nta wundi uzabafasha uro twasabaga kugira ngo rwose leta izababe bugufi niba hari uburyo bwo kubafasha ibe yabafasha
twibutse ko ku itariki ya 16 y'ukwa 11 isasa bazishyira isaha 8 z'urukerera Serge Minani Gervais yarasiye akica abaturage batanu mu kabari gaherereye mu gasantere ka Rubyiruko ho mu murenge wa Karambi Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda Temistokre Mutijima ijwi rya Amerika ikarambi ya Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda
Temistokre Mutijima urakoze tukiri mu kumakuru avugwa ku Rwanda Sentare y'i Paris mu Faransa yagirije umwanditsi Charles Onana umufaransa akomoka muri Cameroun icaha cyo gupfobya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 ibindi na Thomas Kamirindi
Uru rubanza rwaturutse ku gitabo Charles Onana w'imyaka 60 y'amavuko yanditse mu 2019 akita Rwanda la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent nimo kuvuga ngo Rwanda ukuri ku gikorwa cya gisirikare turquoise igihe inyandiko zo mu bubiko zivuze muri make yemezamo ko genocide yakorewe abatutsi itigeze itegurwa ahubwo ko itanabayeho buri gihe ijambo genocide arishyira mu twugarizo avuga ko kwemeza ko genocide yateguwe na leta y'abahutu mu Rwanda ari kimwe mu buriganya buhambaye bwo mu kinyejana cya 20 igitabo kimaze gusohoka imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu itatu ariyo Ligue des droits de l'homme Fédération internationale pour les droits humains na survie yatanze ikirego mu 2020 ishinja Charles Onana n'inzu icuruza igitabo cye yitwa Édition du Toucan nyuma hiyongereyeho na Ibuka France Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme collectif des partis civils pour le Rwanda na communauté rwandaise de France Urubanza rwaburanishijwe kuva ku itariki ya 7 kugera ku ya 11 z'ukwezi kwa 10 gushize urukiko rero rwahamije Charles Onana na Édition du Toucan ubufatanyacyaha bwo guhakana ku mugaragaro icyaha kibasiye inyokomuntu gikubiye muri genocide rwahanishije Onana ihazabu y'amahero 8,400 Édition du Toucan yahanishijwe ihazabu y'amahero 5,000 Bombi kandi bagomba gufatanya kwishyura imiryango yabareze amayero 11,000 baramuka batayatanze bashobora gufungwa iminsi 115 urukiko rwababuranishije ruhereye cyane cyane ku itegeko rigenga ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Bufaransa riteganya ibihano ku byaha byo guhakana no gupfobya genocide zose zemewe n'Ubufaransa zirimo iyakorewe abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi yose yabaye kuva mu 1939 kugera mu 1945 n'iyakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 ku muryango survie ni icyemezo cyanditse amateka uragira uti ni intambwe ikomeye mu kurwanya abagoreka amateka cyane cyane arebana na genocide yakorewe abatutsi niko survie yanditse kuri site yayo ya internet naho ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe mu butumwa ku rubuga nkoranyambaga X yahoze ari Twitter aragira ati nishimiye icyemezo cy'urukiko rw'i Paris ni icyemezo kizaba icyitegererezo kandi ndabyizeye kizaca intege abanyamakuru abanditsi n'abanyapolitiki bose bapfobya genocide baciye ibintu mu Burayi no mu karere kacu n'ubwa mbere ubutabera bw'u Bufaransa buhamye icyaha cyo guhakana no gupfobya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda kugeza ubu bwaburanishaga ibyaha bya genocide muri uru rwego bwabihamije kandi bubihanira abanyarwanda bahungiye mu Bufaransa 7 Ngenzi Octavian na Barahira Tito bahoze ari burugumestre wa komine Kabarondo muri Kibungo, kapitaine wari waravuye ku rugerero Simbikangwa Pascal wahoze ari umwe mu bakozi bo hejuru b'urwego rw'iperereza rw'u Rwanda rwitwaga Service Central de Renseignement mu Rwanda, Bukibaruta Laurent wahoze ari prefet wa Gikongoro, Hategekimana Philippe alias Philippe Manier wari uzwi no ku izina rya Biguma wahoze ari umujandarume I Nyanza ya Nyabisindu mu cyahoze ari prefegitura ya Butare, na Dr. Rwamucyo Eugene na Dr. Munyemana Sostene bahoze ari abaganga I Butare. Ubutabera bw'Ubufaransa kandi burimo burategura kuburanisha undi munyarwanda witwa Majaliwa Safari wahoze ari umucuruzi I Gitarama, akurikiranweho ibyaha bya genocide muri Butare na Gitarama byakorewe ku bigega kuri bariyeri yari izwi nka Chez Premier. Majaliwa Safari yatawe muri yombi mu kwezi kwa karindwi 2023 ariko itariki urubanza rwe ruzatangiriraho ntiratangazwa.
Ejo cy' Amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Mu Burundi, president w'ico gihugu Evariste Ndayishimiye yongeye gutangaza ko umubano w'igihugu ciwe n'u Rwanda urimwo ibitotsi. Yatangarije televiziyo mu Faransa TV 5 Monde ko ingorane zikiri ku ruhande rw'u Rwanda. Mugenzi wacu Fidèle Niyongabo aratubwira ibindi.
Ni kiganiro cabereye mu ngoro y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Bujumbura inyuma y'inama y'abagwizatunga yabaye mu Burundi mu ndwi irangiye. Umumenyesha makuru wa TV Monde 5 yabajije president Ndayishimiye ibibazo bitandukanye biri mu politique, ubutunzi, iterambere n'imigenderanire n'amakungu. Kuri iyo ngingo ya nyuma ikibazo cagaruse cane ni kiraba umubano w'u Burundi n'igihugu kibanye cy'u Rwanda. Kuva mu mwaka w'2015 umupaka uhuza ibihugu byombi wuguruwe igihe kirenga gato imyaka ibiri. Ugawe ubwa mbere mu mwaka w'2015 wugurugwa mu mwaka w'2022. Leta y'u Burundi yasubiye kugara uwo mupaka mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2024. Gushika n'ubu uracugaye kandi nta biganiro bizwi vyoba biriko birakogwa kugira ngo wugurugwe. Mu vyo umenyesha makuru wa TV Monde 5 yabajije president Ndayishimiye no kumenya niba abantu bashobora kwitega ko ibintu bishobora gusubira kumera neza hagati y'ibihugu byombi. President Evariste Ndayishimiye yagize ati: "Sidya mbere bugara imbibe igihe abakoze kudeta bahungira mu Rwanda twarugaye imbibe mu mwaka w'2020. Nashaka kwerekana ko nifuza ko ibintu bisubira mu buryo ndogurura imbibe. Naratanguye ibiganiro n'u Rwanda, twarahuye turaganira kandi twarumvikanye neza. Perezida w'u Rwanda yaremeye gutanga abakoze kudeta kugira bashigwe mu minwe y'ubutungane. Imigwi y'abahinga baseruka ibihugu byombi barahuye akatari munsi ya gatanu barumvikana. Yamara hageze gushika mu ngiro ibyo bumvikanye ko ni ibintu byagoraniye gushika ubu." Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko yamara ari ibintu bibabaje kubona ko mu gihe u Rwanda rwanse gutanga bakoze kudeta bakora iterabwoba mu Burundi baturutse mu Rwanda kandi bishya abantu bakoze ibyaha by'iterabwoba mu gihugu. Abajijwe nimba yagiriza u Rwanda ko rwakoze ibikorwa by'iterabwoba ku butaka bw'u Burundi, President Ndayishimiye yagize ati: "Ivyo ni ukuri kubera bava mu Rwanda, imigambi itegurirwa mu Rwanda. U Rwanda ni rwo rwabahaye indaro kandi ni rwo rubaha ibyo bakeneye binjira mu Burundi bavuye mu Rwanda. Kugira twubahirize umutekano w'Abarundi, twategerejwe kugara imbibe gushika u Rwanda rwerekanye ko ruhinduye inyifato yarwo ku bijanye no gushyira mu ngiro amasezerano yapfunditswe hagati y'ibihugu byombi, hagati y'abakuru b'ibihugu n'abahinga b'ibihugu byombi." Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko umunsi u Rwanda ruzoshikiriza abakoze kudeta, u Burundi buzosubira kugurura imiryango yabwo. Yavuze ko ikibazo kitari ku ruhande rw'u Burundi, ko ikibazo kiri ku ruhande rw'u Rwanda. Radio Ijwi rya Amerika ntiyashoboye guhita ibaza Leta y'u Rwanda ngo twumve ikivuga ku byatangajwe na Perezida w'u Burundi.
Ijwi rya Amerika igice cyacu cya nyuma cy'ano makuru turagihebera ivya Syria. President wa Amerika Joe Biden na Donald Trump aheruka gutorwa kugira ngo azomusubirire, babona ku buryo butandukanye ivyikomborwa y'uwari president wa Syria Bashar al-Assad. Bitewe n'inyungu wa Amerika ise mu burasirazuba bwo hagati, irakurikirana rero hafi ibikomeje kubera muri ico gihugu kuri ubu no muri kazoza. Geoffrey Mutagoma.
Ari mu biro bye, President Joe Biden wa Amerika yavuze ko kuvaho ku butegetsi bwa Assad ari intangiriro y'ubutabera.
At long last, the Assad regime has fallen.
Ubutegetsi bwa Assad burashyize burahirima. Ubu butegetsi bwakoreye ubugome, bwicurubozo, ndetse buhitana inzirakarengane z'Abanyasiriya babarirwa mu bihumbi amagana. Ihirima ry'ubu butegetsi ni igikorwa shingiro cy'ubutabera. Ni umwanya w'amahirwe mu mateka y'Abanyasiriya bamaze igihe kinini mu mubabaro kugira ngo bubake ahazaza heza h'igihugu cyabo cy'ishema.
Perezida Biden kandi yavuze ku byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gukora hashingiye ku mpinduka zirimo kuba muri Siriya. Muri byo harimo gukorana bya hafi n'inshuti za Amerika.
First, we'll support Syria's neighbors, including Jordan.
Icya mbere tuzashyigikira abaturanyi ba Siriya harimo Yorudaniya, Libani, Iraki na Isirayeli mu gihe havuka ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kubahungabanya giturutse muri Siriya muri iki gihe iri mu
transition.
Donald Trump watorewe kuba perezida wa Amerika ku cyumweru yagize icyo avuga kubera muri Siriya, nawe abinyujije ku rubuga mpuzambaga rwe Truth. Yagize ati Assad aragiye, yahunze igihugu cye. Uburusiya buyobowe na Vladimir Putin bwamurindaga ntibwari bugishishikajwe no kumuhagararaho. Mbere gato Trump yari yanditse kuri uru rubuga agira ati Siriya iri mu kaduruvayo, ariko si inshuti yacu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntigomba kugira icyo ibikoraho na kimwe. Iyi si intambara yacu. Abahanga mu bya politiki baravuga ko ibyishimo by'abahindutse ubutegetsi bwa Assad muri Siriya bigomba gukurikiranirwa hafi ku buryo bidatera ababishinzwe guhuga ntibite ku by'ibanze bikenewe muri iki gihe. Mark Esper wigeze kuba minisitiri w'ingabo ku butegetsi bwa Trump nawe ku cyumweru yavugiye kuri televiziyo ya CNN asobanura ibibera muri Siriya.
Hagiye gukenerwa imfashanyo. Ntekereza ko twe n'ibindi bihugu biri mu muryango w'abibumbye bigomba kugiramo uruhare. Icya kabiri, hari ikibazo cy'intwaro z'ubumara n'izindi ngufu za gisirikare. Ntidushaka ko bijya mu maboko atari
bitewe n'inyungu Amerika ifite mu burasirazuba bwo hagati n'umubano ifitanye na bimwe mu bihugu byo muri ako karere. Bitegerejwe ko igomba gukurikiranira hafi ibibera muri Siriya. Ubutegetsi bw'uzasimbura Assad n'icyerekezo azaha igihugu.
Geoffrey urakoze. Bashar al-Assad hagataho yaramaze imyaka 24 ku butegetsi bwa Siriya, yahawe ubuhungiro mu Burusiya, igihugu cyari kimushigikiye igihe kirekire. Ariko none byagenze gute kugira ngo abarwanyi bashobore guhirika ubutegetsi bwa Siriya? Ni kibazo mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma amaze kubaza Professor Paul Kananura, umuhinga mu bya politiki n'umutekano aba mu Faransa.
Icya mbere cyo nuko inyeshyamba zimaze iminsi 10 gusa kugira ngo zimuhirike nibyerekana ko ubutegetsi bwe bwajegeraga. Icya kabiri nuko Burusiya bwamukuyeho amaboko, cyane cyane bumaze kubona yuko abasirikari be badashaka kumurwanirira. Icya gatatu nuko yararambiranye biriya bintu byo guhabwa ubutegetsi, kuba yarabuhawe na se, noneho bakaba we na se bari bamazeho imyaka 53 byari birambiye abaturage ba Siriya. Wabonye ko bishimye bavuyeho, doka abaturage ntibari bakimushyigikiye, nibyo byatumye avaho ku buryo bwihuse.
Ni kuki Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaragara nk'irimo gukurikiranira hafi ibera muri Siriya muri iki gihe?
Umuyobozi w'inyeshyamba zafashe ubutegetsi Abu Muhammad Ali Julane ni umuntu wari usanzwe ari intagondwa y'umuyisilamu, warwanye mu bintu mu mitwe y'ibyihebe muri Iraq, nyuma aza gukomereza mu gihugu cye cya Siriya. Ageze aho yikura kuri iriya mitwe y'iterabwoba ya Al-Qaeda n'indi yose ya leta ya kiyisilamu, akora uwo mutwe w'inyeshyamba. Ariko ubwo urumva yahinduye imbunda, ntabwo yahinduye ibitekerezo mu mutwe. Ndetse Amerika yari yaramutanzeho miliyoni 2 kuzamufata kugira ngo bamuce umutwe. Urumva rero ko bagifite izo mpungenge, cyane cyane yuko ibyo bitekerezo by'ubuheza bw'uni bwa kiyisilamu ashobora kuba akibifite nubwo yafashe igihugu.
Biramutse ari uko bigenze, ni ukuvuga ko Siriya yasubira mu ntambara ubwo?
Ahubwo igiye mu bihe bibi byo gushwanyuka, cyane cyane nk'uko byagenze muri Libya. Buriya harimo imitwe myinshi, hari abarwanira impinduka, hari abarwanira ibya kiyisilamu, hari imitwe y'iterabwoba ifite nayo uduce kontorora uduce kontrola aho ngaho muri Syria yifatiye ibyo byose rero bigiye kuba ibintu by'igisupu supu kizatuma Syria ishwanyuka kandi Israel yaba ibifitemo inyungu cyane cyane iriya plateau ya Golan irimo amazi menshi yambuye Syria buri yerimira bizinira ku rukomiti tugiye kuyifata burundu kuko abo bantu ntibazabasha kumvikana tuzajya tubarasaho igihe cyose bibaye ngombwa.
Professor Paul Kananwa ndabashimiye cyane umwanya muhayira ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Ijwi rya Amerika nunga duce dusozerera amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo kuri micro mwari mwazindukanye na Diane Ninahazwe yakoze Geoffrey Mutagoma twari kumwe muhinga bw'ivyuma Edirwema niwe yaraduhagarikiye ekipe ya kino gitondo tubikibanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose ahanje turasubira mu bindi biganiro biri imbere.
Yo.